Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri 10 na Joe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Hase nayo tumvika nako twatwita kwikuzo kuko nta nkifomo tugira umwe basi yabava ati mwatevye mufite cyangombwa muri impunzi tuguma nubwo twisanzuye vraiment kubijanye nuko twakiwe tukamara umwanya munini yahantu.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aragaruka ku bibazo bitandukanye impunzi zahungiye muri Kongo bahura nazo, muri vyo harimo uko kutakigwa bakaguma mu makambi y'agategekanyo, ukutaronka imfungurwa zikwiye, ukutaja mu masomero, biruko mu gihe uno munsi isi yose iri kwirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Turabigaruka ko mu buryo burambuye muri kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Nkuko nayinda biciye ku masonga, isi yose iri kwirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Ni iminsi yose igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatandatu k'umwaka utashe. Ishami ry'ishami mpuzamakungu ONU ryita impunzi RCR ritangaza ko abantu 68 million ku isi bahunze ingo zabo mu mwaka uheze bitewe n'ingwano, ubwicanyi n'ugutotezwa. Filippo Grandi arongoye RCR yabwiye amenyeshamakuru i Geneve ejo mu Busuwisi ku bitigiri by'abahunze mu 2017 biri hejuru cyane ugeranije n'iby'abahunze mu 2016. Abenshi mu bahunze nk'uko Grandi abisigura bahunze intambara z'urutavana ko zidatoregwa inyishu. Filippo Grandi avuga ko ibitigiri birenga 2/3 by'impunzi ku isi bigizwe n'abanyagihugu muri Afghanistan, Siria, Sudani yo mu manuko na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kuga CR abagira kuri 85% kwijana by'abahunga baturuka mu bihugu bikenye canke bibayabaye mu by'ubutunzi. Amerika yarayivanye karenge mu kanama ka ONU kajejwe gateka kazi na muntu userukira Amerika muri ONU. Ambassador Nikki Haley yasiguye ko ako kanama gafise aho gahengamiye muri politike na cane cane ku kibazo ca Israeli. Nikki majambo yiwe yagize ati, "Nduguruye twa mugina dufashe ingingo kuko ivyo tugwanira bitatwemerera kuba mu murwi w'uburyarya. Wikunda ukarwanira inyungu zawo wihishije inyuma yo guharanira gateka kazi na muntu, ndugaye twa mugina." Nikki Haley yagiriza akana ama ko kamye kanka Israeli kandi gashigikira ibihugu bihohotera ubuzima bwa kiremwa muntu nka Venezuela, Cuba, Ubushinwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bisanzwe biri muri ako kanama. Umunyamabanga mukuru wa ONU ku ruhande rwiwe Antonio Guterres arashima cyane ko iyo nama yakoze ibishimwa mu guharanira gateka kazi na muntu, kandi akanasaba Leta Zunze za Amerika kwisubira ko ikaguma muri ako kanama. Aha twibutsa ko inama ya ONU ijejwe gateka kazi na muntu yashinzwe mu mwaka w'2006, ariko Leta Zunze za Amerika zayinjiyemo inyuma y'imyaka 3, ni ukuvuga mu 2003. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda murayumva mu Rwanda ku FM 104.3, mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Ku mugoroba mutwumvara kuri metero 19 na metero 22. Tino kuwezi tatu wakaburungu radio ya chuve wakaburungu com, Facebook ni VOA radio ya achu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, muratumva muri makambi atandukanye arimo abarundi n'abanyarwanda.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
isi yose ukirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ariko imbere kuri yo duca tugaruka ku vyo umunsi twanze tunyarukire gato mu murenge wa Nyabimata ni muri karere ka Nyaruguru gahana urubibe n'igihugu cyo Burundi ahavugwa igitero c'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana bisha abantu babiri bakomeretsa abandi bivugwa ko abagavye ico gitero mu ijoro ryo kwa kabiri rishira kwa gatatu banatwitse no kuvuga banaturiye imodoka y'umuyobozi w'umurenge wa Nyabimata polisi y'u Rwanda yemeje ico gitero nkuko muvyumva mu nkuru twateguriye n'umenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa
Amakuru yatangiye gucicikana mu rukerero rwo kuri uyu wa gatatu ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bikorera kuri internet hano mu Rwanda aravuga ko mu ijoro ryo ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu rishyira kuri 20 abantu bitwaje intwaro zirimo n'imbunda bateye mu murenge wa Nyabimata akagari ka Nyabimata umudugudu wa Rwerere mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda bica abantu babiri bakomeretsa abandi bantu benshi barimo n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Nyabimata Bwana Vincent Sengiyumva biravuga ko uwo muyobozi w'umurenge yaba yarashwe ku ijosi bakamukomeretsa ayo makuru yakomeje kuvuga ko abateye baba bashimuse bamwe mu bantu bari mu gace bagabyemo igitero mu bashimuswe birakekwa ko harimo abakozi ba koperative yo kubitsa no kugurizanya izwi nk'umurenge Sako Nyabimata bayirindiraga umutekano biravugwa kandi ko bagabye icyo gitero basahuye centre y'ubucuruzi ya Rumenero bagatwara bimwe mu bicuruzwa byari muri za butiki uretse ibyo kandi hari amafoto yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp y'imodoka na moto bivugwa ko zatwitswe n'abatenya bimata biravugwa ko imodoka yatwitswe yari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge banatwika icumbi y'abagamo naho moto yo ngo yari uwitwa havuga Imana bakunze kwita Nyangezi muri ako gace amakuru agaragara mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda nk'ikinyamakuru umuryango akadomo rwa aravuga ko abateye baturutse mu ishyamba riri ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi bakambukira mu cyayi bagahungukira ku murenge wa Nyabimata nyuma mu guhunga ngo basubiye iyo bari baje baturuka i Burundi hamwe n'abantu bashimuse nabo umubare wabona n'ubutaramenyekana itangazo rigenewe abanyamakuru rishyizwe ku rubuga rwa polisi y'igihugu mu masaha make ashize riremeza iby'aya makuru riravuga ko mu ijoro ryakeye ryo ku itariki 19 z'uku kwa gatandatu mu masaha ashyira saa sita z'ijoro abagizi ba nabi bitwaje intwaro bataramenyekana bateye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata mu kagari ka Nyabimata mu mudugudu wa Rwerere iri tangazo rya polisi y'igihugu riremeza ko abateye barashe abantu batanu babiri barapfa naho batatu barakomereka bari mu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge riravuga ko abakomeretse bajyanwe ku bitaro bya Munini biri muri Nyaruguru aho bari kwitabwaho n'abaganga iri tangazo rya polisi y'igihugu naryo riremeza amakuru ko abo bagizi ba nabi banatwitse imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge banagerageza gusahura Sako ya Nyabimata ariko ntibashobora kugira icyo batwara polisi iremeza ko abo bagizi ba nabi banateye muri centre y'ubucuruzi ya Rumenero bahiba ibintu bitandukanye byiganjemo ibiribwa polisi iravuga ko abateye baturutse mu gace k'ishyamba rya Nyungwe gahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi ari nayo nzira ngo bongeye gucamo basubirayo muri iri tangazo igipolisi cy'u Rwanda cyageneye abanyamakuru risoza rivuga ko inzego z'umutekano zihutiye gutabara no gushakisha abo bagizi ba nabi rikavuga ko abayobozi mu nzego z'ibanze n'abashinzwe umutekano bakoranye inama n'abaturage yo kubahumuriza mu gihe hagishakishwa abo bagizi ba nabi kugeza ubu ntaho bigaragara ko hari uwaba yatawe muri yombi akekwaho kuba muri icyo gitero amakuru y'ijwi rya Amerika yaje kumenya nyuma nuko hari bamwe mu bari bashimuswe bashobora kuba barekuwe turacyagerageza kuvugana na bamwe muri bo nibidukundira mu nkuru yacu itaha muraza kumva bumwe mu buhamya bwabo kuri iki gitero aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
ejo ke America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda uburundi n'u Rwanda bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi eka no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania nuko nyene turi kumwe n'abamenyesha makuru bacu batandukanye bakwiragiye ijya nino kugira ngo baturabire uko biriko biragenda duhereye mu cankuzo ni mu gihugu cy'u Burundi hari umenyesha makuru ijo rya America Fidel d'Antoine Nsabimana neza na neza Fidel uri mu ikambi ya Kavumu igwiriyemo abakongomana amahoro ngaho Kavumu mu Fidel.
Amaro neza dia.
Kubirodi vyino munsi vyahimbaje gute amajambo nyamukuru ariko arahavugirwa ni nyabake.
Birodi vyino munsi nyamukuru vyahuje abaserukira amashyirahamwe atandukanye mu zamakungu mu Burundi tuvuga nka PAM abaserukiye ASER abaserukiye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu Burundi ndetse n'abategetsi batandukanye nka buramatari intara ya Cankuzo aho rero bifatikanije n'aba n'impunzi ziba muri iyi kambi izo nazo bakaba ariho bagenzi babo bavuye makambi atandukanye uko ari ane y'abakoroma nari mu Burundi baje kwifatanya n'abandi bikavumu kuri uno munsi mukuru mpuzamakungu wabahariwe.
Bangana gute muri rusange abarizwa ngaho mu kavumu ga Fidele?
Mu kambi ya Kavumu gusa iri mu ntara ya Cankuzo komine Cankuzo nyene ni mu buseruko bw'u Burundi niyo kambi ifise impunzi nyinshi cyane ifise abashika 16,898 ibyo n'ibiharuro byo kuwa 31 rusama 2018 ariko ikaba isanzwe ifite ubushobozi bwo kwakira abarenga gato 18,000.
Amajambo nyamukuru yahavugiwe uhereye ku mpunzi bavuze iki uno munsi basanze bamerewe gute barategekanya kuzotahuka babona gute ubuzima bwabo?
Impunzi ziri muri no kambi nk'uko uwabaserukiye yajeje kuvuga ijambo yavuze ko zifise ubuzima bubi cyane aho bemeza ko imfashanyo bahora baronka igenda igabanuka ku munsi ku munsi aho rero bavuze yuko ibintu bidahindutse imfashanyo bahabwa ikisununura bashobora kurya umutima amenyo bagasubira mu gihugu baje bavamo cya Kongo n'aho bavuga yuko umutekano utaragaruka bakavuga ko hakwicirwa n'inzara mu mahanga upfuma ugwa mu gihugu wajuvamo.
Ku rwego rwa HCR canke ku rwego rw'igihugu c'u Burundi izo mpungenge zabo bazumvise hari ico bemeye kubagiye gukora?
Gogo opoti aserukira HCR mu gihugu c'u Burundi aremeza yuko iyo mfashanyo koko yagiraga abantu ariko akavuga ko bibana n'abasanzwe bafasha iryo shyirahamwe HCR aho bavuga yuko ubu bafasha cyane cyane mu bintu bavuga byihutirwa ibyo yise mu Gifaransa urgence bigatuma rero ababa mu makambi bataronka imfashanyo zikwiye kuko ibyo bahora baronka baca bazigabanya kugira baje kudifashisha abari mu byo bita urgence byihutirwa bari mu ngorane z'ubuhunzi.
Urakoze cyane rwose Fidele d'Antoine Nsabimana aho mu ikambi ya Kavumu ni muri Cankuzo ubandanye ubikurikiranira hagufi hama amasaha ari imbere aza kutuzanira inkuru yuzuye. Fidele acakuregwa mu ngata na mugenzi wiwe muri Rumonge ni turacari mu Burundi Krisi Munezera amahoro nawe ngaho Krisi mu Rumonge.
Ndakora mkije Diane ndaramkije nawe ariko baratwumviriza.
Eh ku munsi mpuza makungu wahariwe impunzi wahimbarijwe hehe ngaho mu Rumonge vyifashe gute?
Umunsi mukuru mpuza makungu wahariwe impunzi kwisi hano mu ntara ya Rumonge wahimbarijwe mu gisagara ca Rumonge nyene aho waruhagarariwe n'ubugihagarariwe na musitanteri wa komine Rumonge Celestin Nitanga ari kumwe n'ubuserukira ishirahamwe mpuzamakungu HCR mu karere k'ubumanuko bw'u Burundi. Hari kandi abanyarumonge baje kwitaba bakaba baje gushyigikira bagenzi babo b'impunzi z'abanyekongo basanzwe babana mu gisagara ca Rumonge hamwe n'abari baje baserukira impunzi ziri mu ikambi y'imfatakibanza yahitwa Imakombe. Ibirori byatanguye to bitevye ariko gushika ubu bitavye ibyo birori bagize urugendo hano mu gisagara ca Rumonge hanyuma impunzi z'abanyekongo zirerekana udukino tujanye n'ubuzima babayemo bw'impunzi.
Hanyuma ga Krisi aho mu Rumonge umuntu yovuga ko ari impunzi nyabaki zahahungiye bava mu byahe bihugu?
Impunzi ziri hano zigizwe ku gice cya mbere n'impunzi ziba hano mu gisagara cya Rumonge ni nazo nyinshi zikaba ziba hagati mu Banyarumonge. Izo mpunzi rero zikaba ziharurwa ku 375 muri bo harimo umukenyezi umwe ava mu gihugu cy'u Rwanda abo bose basigaye bakaba bose bava mu gihugu cya Congo. Hari kandi igice cya kabiri kigizwe n'abanyekongo 154 bakirindiriye mu ikambi y'impunzi y'imfata kibanza yahitwa Imakombe. Abo nabo bakaba barindiriye kuronderezwa ibibanza bakirigwamo mu makambi y'impunzi yuguruwe mu ntara zo mu buseruko hamwe n'uburaruko bw'u Burundi.
Hama muri rusangi uvunaguye bimwe mu bibahanze kuri uno munsi ni nk'ivyaha?
gushika ubu abamaze gufata ijambo bashikirije uko ubuzima bwabo bumeze na n'izimpunzi ziba mu gisagara ca Rumonge aho ubuserukira izo mpunzi z'abanyekongo yamaze kunegura yuko izo mpunzi zafashwe cyo kimwe na izindi mpunzi zisanzwe zarakiriwe mu bindi bisagara by'u Burundi aha rero akaba yasabye leta y'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe HCR yuko maguru masha bo bafasha kuronka uburenganzira bwo kujana abana babo ku ishuri hariho benshi bavuga yuko batarashobora kuja ku ishuri hamwe no kuvuzwa ibyo bikaba biri muri bimwe mu burenganzira butegekanywa n'inama nkuru ya ONU yashinze uyu munsi mpuzamakungu hariwe impunzi ku isi.
Urakoze cyane rwose Chris Munezero na wewe ubandanye ubikurikiranira hagufi hama turaza kongera tukwikore ku masari imbere kugira ngo utuzanire inkuru uyuzuye. Mu gihugu cy'u Rwanda na uyu munsi wahimbarije mu ikambi ya Nyabihembe ni mu burasirazuba bw'u Rwanda umumenyesha makuru ijwi ry'Amerika mu Rwanda Desire Hatungimana ni warikora bikurikirana. Desire amahoro ngaho mu Rwanda.
Amahoro Diane.
Ku ibirori by'uno munsi biriko birahimbarizwa ngaho Nyabihembe byifashe gute?
Ego ibyo birori nk'uko kandi ya Nyabihembe ni mu burasirazuba bw'u Rwanda ahantu hishikiye umushikiranganji ajejwe ibibazo by'impunzi ari kumwe n'userukira HCR ngaha mu gihugu cy'u Rwanda eka mbere yaherekejwe n'abandi bashyitsi nk'userukira Amerika ngaha mu Rwanda. Ni kuvuga ni kambi rero imaze igihe kinini kubera yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu mwumva ko imaze imyaka cumi n'itatu irimo abantu barenga cumi na bitanu na bitatu rwandera kuronka ubuhunzi hakaba rero havugamwo ibibazo bitari bike nk'uko userukira iyo kambi yabishyikirije cyane cyane ibijyanye n'indero aho abana bahetse amashuri yisumbuye bataramye iyo bajya ugasanga bagiye bahetse amashuri batabajya mu zindi ngeso kubera batagira icyo bakora ugasanga abana bakiri bato baratwara inda bakabasabwa imbere ku gipolisi icyo bafasha kugira ngo tujye mwene izo ngeso avuga cyane cyane yuko hariho ibintu bijyanye no kubura ibyangombwa amakarata aranga izo mpunzi ababuze ibintu byinshi byo gushaka hanze kugira bashobore kwivuza cyangwa kujya gukora ubundi buzihenze agasaba yuko ibyo byose byotorerwa umuti. Muri kino gihe rero hariko harabaye ibirori bitandukanye amajyamba atandukanye ibyo bibazo cyane cyane biba hanze harimo n'ikibazo bashobora gushingura ababo kubera bahamaze imyaka myinshi imyaka cumi n'itanu nk'uko ndeko ndabivuga iyo bakabura aho bashingura ababo ugasanga mu gushingura hari igihe bagenda gushingura aho bari bashyize abambere bikabatera agahinda kubanza kuzura aho bari bashyize abandi bakajya kuhashyira abandi kandi bakaba basabye ko akarere kagati huko bafasha gutora inyishu y'icyo kibazo. Ikindi kibazo bafite gikomeye cyane ni uko baguma biyongera mugabo kuva bagifika atazo n'imwe iriyongera ku nzu bafite babamwo kandi bahamaze imyaka cumi n'itanu
hari umuhango babahawe kuri izo ngurane zose bashakirije bababwira ati tugiye kubikemura mu minsi iri imbere canke ga Desire.
Izo ngarane zose bashikirije turarindiriye mu kanya gatoya umushikiranganji Julien Dac de Bonheur yahishikiye twizera ko aza gutanga inyishu kuri ibyo bibazo byose byabajijwe kuko ugiye kureba nk'ibibazo by'indero tubisanga no mu yandi makambi nk'ikambi ya Mahama ngira mu kanya turava turonka inyishu tomo y'umushikiranganji.
Urakoze cyane rwose tukurikiye kugira ngo iryo jambo ry'umushikiranganji araba iby'impunzi mu Rwanda de Bonheur ntirigucike urifate hamuze kuri tuzanira amakuru yacu yo hanyuma. Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda aha mwomenya yuko leta y'u Rwanda yavuze ko igiye gutanguza byihuta ibiganiro hagati y'ibihugu impunzi zaje ziturukamwo kugira mu Rwanda kugira ngo impunzi zifuza gutahuka zibe zafashwa gusubira iwabo. Turacabandanya namenyesha makuru bacu ariko arakurikirana ivy'uno munsi muri Uganda turi kumwe na mugenzi wacu Ignatius Bahizi. Amahoro Ignatius. Ego uri mu ikambi ya Nakivale byifashe gute ariko arahimbarizwa uyu munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi?
Ego turi hano mu nkambi ya Nakivale aho wahimbarizwa uyu munsi kandi iyo nkambi uno munsi bahisemo ngo hahimbarizwe ibirori kubera irimo gushyitsa imyaka mirongo itandatu ituza impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Umunsi wihabiwe n'abantu benshi cyane impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye abayobozi.
turumva aga telefone kabahizi katwankiye adutunge tuhava tumugaruka ko hanzi hato ariko rero mu makuru yacu yo hanyuma ariko tukibutsa yuko icivugo cuno mwaka ari twifatikanye n'impunzi aho ziri mu byo barimwo byose turabandanya tubinuganza tumira mate gatonya duce tubandaniriza muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabice ku masonga nkitangura impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Rusenda ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zivuga yuko no munsi ubasanzwe mu bukene bw'ibitari bike ariko batibagiye nuko hariho abandi bari mu makambi y'agategekanyo barushe gusumba ibindi kwino nkuru turabibaza umenyesha makuru y'ijuru Amerika Vidaste Ngabo.
Ubwo hizizwaga umunsi wari impunzi kuri uyu wa gatatu tariki ya 22 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2018 impunzi z'abarundi ziri muri iyi nkambi zagaragaje yuko uyu munsi uzisanze zitagira ibiribwa mu mazu kubera yuko ukwezi kugiye kurangira ari nta bifungurwa bahabwa n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM.
Nta bigaragara nuko dushobora gupokera vuba kugize itariki 20 zimaze gushika kandi umunsi mukuru turiko turawuhimbaza ariko abantu bari mu nzara cyane hari gihe batubwira ngo tuzopokera itariki zitanu kugeza nuno munsi ubuzi wa itariki 20 n'agatetezi turabona ko gupokera turi kugurisha uburago n'uburengeti kugira ngo turonke ikintu tugaburira abana n'ubundi abana bahora barara ku mahema yonyine cyangwa hasi gusa n'ubu baracarara hasi gusa kuko umunsi mukuru dusanze mu nzara nta kintu akimwe dufise tujye ibintu byose twaramaze kubigurisha
kubera ibibazo z'impunzi z'abarundi zigenda zihura nabyo muri imyaka 3 zimaze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zatangiye kwihangira imirimo muri iyi nkambi n'ariko hari zigeze kubikorwa ndashikirwa biri mu buhinzi n'uburobyi
bo muri imyaka 3 tumaze turaha twarahindiye ibintu byinshi cyane rwose byatumye biboneka kubera twiga barefiye aha mu Rusenda nk'itomati ntizaboneka nk'amashu ntiyaboneka kugira uyaronke yabanza kuva i Burundi akabona kujya bukahangaha mugabo baho dushikiye mu makambi twarashitse turarondera amasoka turi yaranja turarima ubu ibifungurwa turabironka kwibeye intoya kandi umuntu atiri waravunika ngo ave ngaha haje kubigurira iyo kure ayo namahigo ya mbere amahigo ya kabiri n'ababembe ababene gihugu baratomboye nabo nyene ubu baza kubigura bitabagoye nk'itomate nk'amashu ibitunguru intore izo zose n'umuceri ibyo byose barabironka bitabagore
urumva umusaruro umeze neza ko hari pe bija kurondera amafi bikayazana urumva umusaruro ushoba mwinshi ushoba uriyongera kandi abantu bari mu nkambi baca bakora ubuzi bwo gukura imboga mu mato bashaka kumusenya
si urwego rw'ubuhinzi n'uburabyo bwonyine izi mpunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda zahinduye muri iyi myaka 3 ahubwo ubwo bwo kunguruza abantu nabwo gwateye imbere aha muri iyi nkambi kuri ubu harabarugwa mu mutarenga 30 impunzi z'abarundi
kwiyunguruza twararikoze cyane ubu ugiye gufata urugendo mu kwiyunguruza uburaronka imoto bitagoranye uraronka imodoka bitagoranye mugabo kare uje kurondera imodoka cyangwa imoto ntayo waronka warafata nk'amasaha 2 cyangwa 5 wicaye ku ibarabara n'umunsi ugahera ugasanga no kurarura araye mu nzira kubera kwiyunguruza byari bigoye cyane mugabo ubu turashima Imana uriyunguruza atangorane uravanga ugasimba no muntu akagenda ari moto kagaruka ni moto
umuyobozi wa grupe y'abarara noro ari na inkambi yo mu Rusenda iherereyemo bwana Sibatwa Juma John yemeza yuko izi mpunzi z'abarundi zagize uruhare rukomeye mu iterambere ryo mu Rusenda binyuze mu mirimo y'ubuhinzi ubucuruzi n'uburobyi ndetse n'ubwubatsi zikorera mu Rusenda kuko muri iyi myaka 3 zimaze umusaruro w'ubuhinzi wariyongereye ku buryo bugaragara nubwo biruko izi mpunzi z'abarundi zivuga yuko zitisanzura mu mikorere yazo kuko hari igihe zigenda zinyanyaswa na zimwe mu nzego zishinzwe umutekano kubera imisoro idasobanutse bagenda basaba zimwe muri izi mpunzi zikorera imirimo yo kwiteza imbere hanze y'inkambi
cyane cyane kituhangayikisha n'abasirikare mu ibarabara batwaka ibyo tuvuye gusarura
ariko barabasaba ntibabaka baragura
amasaha tugiye mu ibarabara baradutotetsa nk'umurundi rero cyane cyane ugera imakobora ngo zana perimi kongo nayo benshi ni amaperimi afise dukoresha amakarite de mambre ibarakare cyane cyane ntitujyayo mugaye ibubwira mitende kubera aho turatanga na ruswa umuntu akarengana icyo dusaba leta yubwe twasaba aser idufashe iturasa amaperimi
Mwomenye yuko muri inkambi yo mu Rusenge irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 30 mu gihe mu nkambi y'Umurongwe irimo impunzi zirenga ibihumbi 5 no mu makambi y'agateganyo akomeje kugwiramo izindi impunzi z'abarundi zigenda zisaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuye mu gihugu cy'u Burundi. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenge mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo harakenuye. Vedaste ati mu Rusenge bariyungunganya ariko ambavu yabiyungunganya hari nabandi bavuga yuko bagikenewe gufasha byifashe gute mu ikambi ya Nyarugusu ya Tanzania. Abarundi bavuganye n'umenyesha makuru ijo rya Amerika James Jovin bamubwiye yuko ahanini nico bipfuza ari uko amashami atandukanye bafata mu mugongo yorondera umuti urama wo gukemura ibibazo bitandukanye bagarutse ko kuri mikro yiwe.
Jewe impunzi imwe mu mpunzi nyinshi ziri hano Nyarugusu umunsi mukuru w'impunzi ku isi nzima wa uba tariki 20 unyibutsa yuko impunzi atagateka ifise uvuga umaze guta igihugu cyawe cy'amavukiro ukaba mu itongo ukaba mu muryango ukajya kwitwa impunzi icyo gihe agateka ntugigafise rero uwo munsi mukuru uranyibutsa kumenya icyo ndi ugatuma niyumvira icyo nzoba ndi jo ahubukera
jewe iyo hashitse ku munsi mukuru w'impunzi jewe numva mfise umubabaro cyane gose kuko iyo nibutse ko ndaha hantu nta maguru nta maboko mfise ndi munsi y'amaboko y'abatwakiriye nta mwidegembyo dushobora kugira ngo turenge inyuma y'ikambi tuzunguruke ni kuvuga umuntu asaza atamenye ati inyuma hameze gute nta muntu yigera amenya ati ejo nanje kumbure naho umwana ejo simenye ukuntu nanje kazoza ku mwana wanje ukuntu kazogenda twicaye handi tuguma duteza amaboko gusa none na nyabuzi n'abanyakazi nyene babahaye ubuzinga ha buto buto n'ubuntu nyene atakamaro no vuga ni nkuko bahagasaba ni konyere gusa bica bituma rero ngaho tugira umubabano mwishi cyane kubera turi inyuma y'igihugu tutari mu gihugu cyaje ngo tugire umwidegende
no kuvuga ubuzima bwo ngaha mu buhungiro buragoye cyane ibihugu kiye tuvamo Burundi muri Kongo n'ahandi wasanga dufise umwidegembyo dushobora gukora imirimo ishobora kugira ngo tubeshaho ndetse tukiteza imbere tukorora ibintu kagenda neza ariko ngaha mu buhungiro ingorane usanga ihari nuko umuntu kugira ngo ashobore kurenga inyuma y'inkambi usanga bisaba uburenganzira resepa sa ivyo bita ikibali ngaha mu nkambi y'impunzi rero usangije navyo ari ngorane iyo babonye umuntu nawo yinjiye ataki barafise ukazasanga arafashe no gufungwa arafunzwe
ibazo umuntu akonda guhura navyo umuntu arajya uko adashaka agafungura nabi
gufungura neza ariko ntabironke ugasanga agatoki ubwo nkubwo nkugukabukanya n'ubugali horose agatoki abari kufungura ugasanga ntukarose ugasanga kugira uwo nkubujyo bwo kuguranya agatoki biragoye mbona ko amashira hamwe yoje hamwe akabiraba akagira icyo dufashije kuko amashira hamwe asanzwe azi ingorane z'ibihugu byacu kandi amashira hamwe arazi ingorane natwe nk'impunzi dufise rero ni byiza bakagira niba karaba kuntu bashobora kudufasha nk'abana babo ntibadufate nk'impfubyi hanyuma bakaduha intunze nyuburenganzira kuko ubwo burenganzira bwoba bumwe mu miti yotuvura ibikomere twagize mu kubura bacu no mu guta igihugu cyacu.
Jewe icyo nosaba amashyira hamwe ajejwe impunzi ku isi yose novuga ko boshyira hamwe bakajya hamwe bakicara kuko hari abantu barushye no guhunga bamaze imyaka mirere na mirere abantu baho bavukiye mu buhungiro bamaze imyaka 50 atamenye n'igihugu cyiwe kimeze gutya ko boraba kugira ngo bagarukira gateka kazina mpunzi umuntu bamushyira ahantu yumve ko yero nk'umutekano wiwe ukwiye bakamushyira ahantu bakareka kwama ariko baramufata nk'impene bakwega mara muvuye hama bamusubiye aha munguruza muhunga makambi musubira n'ubugiye maze iyi nkambi ngira ngigira gatanu mva hangenda nunguruza tuduga tumanuka bakunguruza twamana intekera ku mutwe igihe cyose nasaba amashyira hamwe ko moraba ahantu moraba umuntu kuko beshi bubara turubuye no mu mutwe uba abantu beshi baraturubuye no mu mitwe kubera iki kubera abantu batamutekano kwiye bafise
icyambere nyamukuru nohera ko cyokorwa n'amashyira hamwe kugira ngo impunzi yisange imeze nk'abandi bantu bose sindagitandukana ko n'uwa ntanguriye uyu mubyeyi nuko amashyira hamwe na cyane cyane ajejwe impunzi yoja hamwe akaraba ukuntu yotorikini umuti w'ingorane impunzi zimaze guhungaka kenshi zarushye biboneho no mu mutwe zimaze kugira ingorane badishyira ahantu kabisa zicare ziruhuke zituriye ko bya biboneka ko byananiwe amashyira y'amashyira kuba yarananiwe no guhanura abanyapolitike mu bihugu inzo mpunzi zavuyemo ngo bibemo amahoro zisubire nuko kabisa borondera ahantu ziruhukira zikicara zitekereje impunzi ntizironke imiti ikwiye impunzi ntizironke indya zikwiye bongereze ariko uyo se umuturama nuko zironka ahantu zicara zitekereje ubuzima bwazo bwose
umuntu amaze kuba ahunze kimwe coco no kumenya ko yagize ikibazo no kumwitaho hanyuma agafashwa ibikwiye gufashwa bikenewe nk'ifashanyo ko birababaje umuntu yahunze ahunze afise ingorane ashite yaje tugasanga karagira zindi ngorane kiza no ko bafashije umuntu by'ibifungurwa co gira ikimaze
akoze rero umugenzi wacu James Jovini yatorokanije ya majumu hejeje kumva impunzi z'abarundi bari Nyarugusu ni mwikambi ya iri muri Tanzania nshuti bakunzi na mwebwe mwari ko muratwumviriza mwakoze cyo kimenamenyesha makuru bacu bose bagize ico batera muri kwino kiganiro ino sankimenyegeranije amajwi hamwe na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma nabo nyene bakenuye Diane Nahazu narinde message wanyu mu ntara y'uno munsi turasubira saa 10 tuza kunogwanza iby'impunzi kuri uno munsi muzamakungu wabahariwe aho muri muze kubana natwe Afrique.